mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio y'ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio muri kumwe na Joy Diane na Hazungi koremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mutwumva muri mu Rwanda. Turi kandi live ku isi hose kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook ni VOA radio yacu
muri isanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami rya ONU ryitamagara abantu ku isi OMS ritangaza ko umwaka utashye abana bari munsi y'imyaka 5 barenga umuriyoni ku isi yose bahitanwa n'indwara zishobora gukingirwa n'incanco zitandukanye. OMS ibandanye ivuga ko ibihugu bitari bike muri Afrika vyateye intambwe mu guhurumbira incanco arizo nkingo mu gihugu cy'u Rwanda, naho hari akagihaze kuko usivye ko hari abatarazihurumbira hari nabo kuzironka bigora bivanye na mikoro make. Kuva ejo ku munsi wa kabiri kugera kwa gatanu w'inondwi Burundi buri mundwi nyafrika yitiriwe urucanco Semaine Africaine de Vaccination, n'indwi ico gihugu cafatikanije n'iyahariwe amagara meza y'umwana na nyina. Muri rusange rero muri sanga rero y'ino munsi turagaruka ku kamaro k'urucanco canke urukingo haba ku mwana canke ku muntu akuze. Intambwe Burundi bugeze ko mu gutanga incanco n'intambamyi zicibonekeza nimba zihari. Umutumire twatumiriye kugira ngo dusangire ikiyago no munsi ni Dr Olivier Nijimbere atwara umugambi w'igihugu jejwe iby'incanco mu Burundi PEV programme élargi de vaccination. Dr Olivier Nijimbere mwiriwe kandi ikaze ku ijwi rya Amerika makoze no kuduha kano kanya ngo tuyage.
Murakoze turabahaye mwiriwe natwe.
Akabazo ka mbere mubanze mutubwire gato ivyinondwi murimwo ibikorwa bitandukanye n'ivyahe biko bikorerwa mu yahe mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Burundi.
Murakoze ego nkuko mwatamwe mubishikiriza kuva itariki 25 gushika itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu gihugu cyacu twaratunganije indwi yahariwe urucanco muri Afurika. Tukaba twashimye yuko tuyihimbariza hamwe n'indwi yahariwe amagara meza ku muvyeyi n'ibibondo. Ibikorwa rero bitunganijwe hariho ahatekanijwe yuko umwana wese yoba yaracerewe incanco canke atazironkejwe ku rugero rwiza azoshobora kuzironswa. Hanyuma abana bafise hagati yo kuva ku mezi atandatu gushika ku batarakwiza imyaka 5 bakazoronswa amama ya vitamine A. Harateganyijwe kandi yuko abana bose kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 14 bazoronswa ikinini albendazole gikinga indwara z'inzoka zo mu nda. Cyo kimwe kandi no ku bakenyezi bibungenze kuva ku bafise imbanyi y'amezi 4 nabo nyene bakazoronswa icyo kinini cya albendazole.
Tuve muri ivyo vyondwi rero tuje mu rucanco muri rusange mu gihugu c'u Burundi. Incanco zihari zingana gute? Duhere ku bana hama duhave dutandukira n'abakuze.
Ego aha mu gihugu cyacu c'u Burundi turamaze gutera intambwe ishimishije. Kuko igihugu cyacu no gahoto kimaze gutera imbere kuko abana umwana aronswa incanco kuva kivuka. Hanyuma agaheza akaronswa izindi ncanco yafise ukwezi n'inusu agasubira akaronswa incanco ku mezi 2 n'inusu ku mezi 3 n'inusu akaronswa kandi urugincancu yakwijinya amezi 9 ariko kandi rero ino mu gihugu cy'u Burundi arasubira kandi akaronswa cancu yafise umwaka n'inusu.
Izo ncancaronswa kuri iyo myaka ahanini muri rusange ingwara bari kora kingirwa n'inkiza
ahanini dukinga ingwara duherengira ngo ku mwana akivuka turamukingira ingwara y'igituntu tukamukingira n'ingwara y'ubukangwe hanyuma nkuko nabivuze ku yakwije ukwezi n'inusu tuheza tukamukingira kandi turamuha ubwoko butandukanye bw'incanco zimukingira ingwara y'ibigoga ingwara ya rudadaza ingwara y'inkoro yakanira akaronso kandi rero cyanje umukingira ingwara za hepatite n'izindi zitera umusonga aho se kandi araronswa n'urucanco rugira kabiri kuva rwa mbere rumukingira indwara y'ubukangwe n'izo ncanco rero iza gasubira akaronswa ku mezi 2.5 ku mezi 3.5 hanyuma araronswa kandi n'urundi rucanco rukinga cyane cyane zijya indwara zo gucibwamo ku bana hanyuma rero ku mezi 9 tugaheza tukamukingira indwara y'agasama na ribeore ari nazo kandi aheza agasubira akaronswa urundi rucanco rugira kabiri yakwije umwaka n'inusu muri icyo gihe kandi araheza tukamukingira tukamuha urundi rucanco rugira kane rumukingira indwara y'ibigoga yadadaza hamwe n'inkoro yakanira.
Yego, murakoze cyane rwose Dr Olivier Nijimbere. Imbere yo kumuca mutubwira incanco zitegekanije naho ku bakuru, reka tubanze twakire bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bari ku murongo wa telefone. Cedric Kikadze.
Ego naje nora mukunye makuru.
Mwiriwe uherereye he?
Yemereye Kampala, Uganda.
Kampala, Uganda. Ikibazo cankererano kwa Dr. Olivier Nijimbere aramutswa peve mu gihugu cy'u Burundi.
Ego mbaje kora mutabakere hama jewe inagomba kumubaza ko abantu bako bizinjaje bariko baragira ziva ku myaka ingahe ko abantu bambiye ko abantu bakuru baba bayimwo. Aha ndavuga nk'abarenga nk'imyaka nk'imyaka nka 15 kuduga. Ego.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cya Uganda. Ego, Dr. Cedric abajije akabazo twari kubaza abakuru nabo inkingo baronswa arizo ncanco ni izahe ni itegeko bakazironswa ku myaka ya kanga.
Ego, murakoze arakoze Cedric ikibazo cyiza abajije nagumana menyesha yuko dufatiye ukirangamisi cya misi yose dusanzwe dukoresha mu gucandaga ugushika utwebwe dusandaga abana batarashikana imyaka 2 nkuko narimeze kubivuga. Ariko ngira ngo muri kazoza niho tuzoheza tugatandukira n'iyindi migwi duhereye nko ku bafise imyaka hagati y'ine cyangwa 7 hariho n'urundi rucanco rutekanijwe kubana bazaba bafise hagati y'imyaka 9 n'imyaka 14 ariko ubu izo ncanco ntituratangura kuzikoresha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ariko dufatiye ku y'indwi rero turiko turahimbaza indwi hariwe rucanco muri Afurika twashimye guhimbariza hamwe n'indwi hariwe magara y'umubyeyi n'ibibondo. Hariho ivyo navuze turiko turatanga ariko si ncanco erana bivuze yuko nk'abana bari hagati y'umwaka n'imyaka 14 bariko bararonswa ikinini cya albendazole nico kugira ngo nico kugira ngo dukinge cyangwa tuvure inzoka zo mu nda ariko si urucanco.
None ga muganga nk'izo ncanco muvuze zitariko ziratangwa mu gihugu cy'u Burundi hari ico byica hama ni kwereka zitariko ziratangwa byari bitekanije ko zitangwa.
Murakoze gushika ubu tubwa yuko mu Burundi mbere tumaze gutera intambwe nini cyane ufatiye ku mugabane wa Afurika kujyanye no gutanguza incanco zishasha twisunga rero umugambi n'umugambi navuga wa w'umugabane wa Afurika mbere ni n'umugambi w'isi yose mujyanye n'incanco aho kuva mu mwaka w'2014 gushika mu mwaka w'2020 hariho urutonde rw'incanco ziteganyijwe kuzaba ziraja mu kirangamisi bukebuke. Ubu rero navuga ati turacyari mu mwanya mwiza ntiharengerana ariko bikaba ari ibikorwa bisaba yuko tuba twabyiteguriye neza na cyane cyane mu bijyanye n'ishobore kuboneka.
Innocent Ikaze nawe
Sekunde bu bu.
Uherereye.
Ndiga mukanyo cyose mukitaga cyo cyo.
Ikibazo cyangwa nererano kwa Dr. Olivier Nijimbere.
Gukunda abana icyancyo nico cyane cyane baba bakwiye gukinga bose nk'abana abafitanye amezi umunani bose bakabakingira agashyama na cyane cyane muri ibi bihe harimo indwara nyinshi zikiyaduka nkabona na epilepsi bya mutera imiti bakatabara bakita kubwira yuko bashobora kurwanya indwara hano mu gihugu bakazaba bahimiriza n'ababyeyi baba bajyana ko kumaze mu mwaka kandi kiba ari byiza kiyo duhemba.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Yego, nawe murakoze cyane kutwibuka kandi kwaba mukeze kamwe.
Ugira umunsi mwiza. Yego, muganga, urumvise ibyumviro vya Innocent ari nkamwe boza baracandaga kenshi gusumba uko biri vyo bavyiza nibishoboka. Yagarutse n'ikintu c'urukingo rwa Ebola mu gihugu c'u Burundi, urwo rukingo bararuhabwa.
Murakoze, reka tumushimire inosaho mukanyosha na cyane cyane ku ntererano aterereye. Yavuze ikintu gihambaye cyane cyo guhimiriza ababyeyi kugira ngo ntihagire n'umwe asigara inyuma. Ni nabyo natwe dusaba kugira ngo ntihagire umubyeyi n'umwe asigara inyuma mu kujyana umwana kumucandagisha. Novuga nti mu Burundi turamaze gutera intambwe, ariko hakibonekeza abana bataronzwe incanco ku gihe, cyangwa mbere ugasanga ariho n'abana bataronkejwe neza. Tugashaka dufata rero kano kanya kugira ngo duhimirize natwe ababyeyi baze baribuka kujya gucandagisha abana, kuko birafasha mu kubakingira impfu, kandi ayo impfu zoshobora gukingwa biciye mu bijyanye no gucandaga ibibondo. Hanyuma ukiyumvira yashyikirije cy'uko twabikora kenshi nka gatatu ni byiza, ahubwo mbere twebwe novuga ntitubikora gusumbuka, kuko mu kirangaminsi cya minsi yose ntitwigera duhagarika. Abana rero baronze incanco igihe cyose bazikeneye. Niyo umwana yaronze incanco ubucanco baramuha n'itariki azogarukirako kugira ngo abandanye aronze incanco ntagire na rumwe asimba. Ibi bikorwa gusa nuko tuvuga ati ni nk'amasekeza tubazi ko turatunganya kugira ngo n'umwe wese yoba yataronkeje incanco aronke akaryo. Turahita tukabitunganya kabiri mu mwaka, ariko ibi biza gusahiriza ibijyanye no gucandaga bikorwa minsi yose ku mavuriro no ku masante de sante ari mu gihugu cyose.
Hama ikibazo naco cuko hari urukingo rwa Ebola igihugu cy'u Burundi turagifise muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, twarumvise ko urwo rukingo batanguye kuza bararutanga.
Murakoze. No mu bijyanye no gukinga iyi ndwara ikiza Ebola, tugize iminsi twumva yuko cyagisubije aha hakudera mu gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Nino mu Burundi rero turafise umugambi wo gukinga, ni umugambi wiyaguye urimo ibijyanye no guhimiriza, ibijyanye no kuronda ibikoresho no gupima mu gihe hoba habonetse nk'uwo biketse ko bafise iyo ndwara. Ariko kandi rero no mu minsi ya vuba turatekanya kandi yuko tuzoheza tugacandaga duhereye cyane ku bantu twovuga ba bo babangamirwa gusumba abandi. Aha turiko dushatse kuvuga nk'abasanzwe bakora mu mavuriro canke abasanzwe bajejwe gucungera ibijyanye n'iyo ndwara ya Ebola ku mipaka, hamwe n'abandi bose baronkeje inyigisho kugira ngo bazofashe mu gihe baboneka nk'umuntu yabagwaye iyo ndwara. Abo rero nibo tuzobanza gutangurirako, biriko birategurwa neza dufatikanijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi. Tuzoheza rero turonka akanya n'akaryo kiyaguye kubisigura neza ingene bizaba bitunganijwe.
Murakoze cyane rwose Dr. Olivier Nijimbere. Ikiganiro ni muri Isanga. Turiko turagaruka ku vyerekeye urucanco arizo nkingo mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Turafise Méthode ku murongo wa telefone. Méthode, turi kumwe? Méthode, uratwumva?
Ndabumva gatanu kuri gatanu.
Urakoze kandi uratwihanganira, twagutebeje ku murongo wa telefone. Uherere he Méthode?
Ndi mu Burundi Igitega.
Igitega.
Neza na neza niho.
Yego. Nakabazo canke n'intererano?
n'intererano nari mfite nagomba gutanga
nduga ku ijambo
ego murakoze donke intererano yanje nagomba novuga ni nko gusaba no guterera nagomba manje mbwire uwo muganga mwatumiye ko donke mwagize neza kuko hari byinshi aza gusigurira abantu baza kumva kandi biza kubafasha rero intererano yanjye nagomba ndamusabe yuko ntajya bateguye nk'urucanco urucanco hari injanjo ishobora gusanga ego umwana avutse agenda arazihabwa nyene bivanye n'amezi ku mezi ndashaka rero baze bategure nk'ikintu bame batanga nk'ama information bategure nk'ikiganiro nk'uko mwabikoze cyangwa igica nko ku radio bigisha abantu ingaruka mbize zerekana zishobora gushikira umuntu atacandazwe cyangwa atarose incandago zose hanyuma birashobora no gushika yuko ashobora nko gutanga urucanco abantu batasiguriwe neza neza ubwo rucanco agacaba abandi bantu bakwiragiza ibihuha by'uko ubwo rucanco bo baruje nko kubakigiza cyangwa iki ibyo ndabikuraho mperereye byarigeze gushika hari mu mwaka wa 2018 cyari tariki 9 zo kuri 12 aho mu Burundi hari ko haratangwa urucanco rwa mugiga ku bantu batarashikana imyaka 30 cyo byarashitse nko kwishura aho nari merereye abanyeshuri barareka kuja kugwiteza bakavuga ngo ubwo rucanco ngo nugomba ngo kubabuza ngo kuvyara ngo kubera iki ngo bahitamo ngo ugwaruka ngo batarakwiza imyaka 30 oro ntivyari byo nabandi bantu bahimba ibinyoma bakaciba bikwiragiza mu gwaruka bagaca banka kuja gufata ubwo rucanco rero imbere yo gutanga urucanco ndashaka baze babanze babikwiragize mu bantu donge ariho batanga nka publicite ku radio mugabe yo publicite n'ibihagije baba bakwiye gutegura nk'inama haba bakigisha abantu benshi biraba cyangwa bagategura ikiganiro ku radio kuko umwe mwabigize mukadu umurongo tugashikiriza ibyumviro byacu
urakoze uri metode ugira umusimiza
yego namwe murakite neza kuduhamagara
yego Dr. Olivier Nijimbere murumvise harimo intererano mugabo harimo n'amakenga ku tubazo twa metode aherere mu ntara ya Gitega sinzi ko mwohera ku cambere aho yasaba ko huboneka ibiganiro byinshi mukora mwebwe nyene mugacisha ku maradiyo kugira ngo musigure ibyerekeye incanco
yego reka tumushimire metode ku ntererano nibyo mbere duce dushimirana mwebwe kuko nkinyishi mumuhaye kuko mwashoboye kudutumira kugira ngo dushobore guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'urucanco nk'uko rero yabisabye nivyo na twebwe mu nteguro twaragize ikiganiro n'abamenyeshamakuru kugira ngo badufashe gushikana ijwi kure hariho n'amanama menshi twagiye turatunganya ku nzego zose haba ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara twashyitse mbere no ku rwego rwo ku mutumba aho n'abaremesha kiyaga basanzwe badufasha mu bikorwa bya misi yose bashyigikiwe n'abakuru b'imitumba n'abaronko ya makatsi nabo nyine baronkejwe inyigisho kugira ngo bashobore kudufasha guhimiriza ku nzu ku nzu baranadufashije cyane mbere no mu guharura abana abana batarakwiza imyaka 5 kugira ngo dushobore kuronka n'igitigiri cy'abana bamaze kuronka incanco ku gihe turonke n'igitigiri cy'abana baba barasinze cyangwa bataronkejwe incanco kugira rushimishije ni ukuvuga ko rero ibyiyumviro yaduhaye ni byiza cyane rwose tuzaza tubandanye tubishimangira no mu bindi bikorwa bizaza birakurikira ariko na cyane cyane ni uko ahanini tuba dushaka kandi yuko n'abamesha kiyago badufasha kuko bo babegereye abene gihugu bagaheza bagaca ku nzu kugira ngo badufashe gusigura no guhimiriza na cyane cyane basanze ariyo nk'umwana ataronkeje incanco baraheza bakamuhimiriza mbere rimwe rimwe bakamuherekeza gushika aronkeje incanco ku mavuriro
none ga muganga kuri
turwanye n'ibyo bihuha kuko ibihuha burya nko muri iki gihe ntibyabonetse cyane ariko nibyo bura nico gituma cyo tuvuga tuti batse badufasha bose rero guhimiriza kugira ngo ntihagira bikikamukiza ngo bashyiremo ibihuha kandi tuzi neza akamaro k'urucanco
mu gihugu cyacu mbere no kwisi yose.
Mugabo naho muvuga ngo ntibyibonekeje muri kahise nkuko yabivuze, hari hivyo vya mugiga hariho nibindi bihuha muri kahise byigeze kuba binibonekeza, na cyane cyane nkiyo hegereje nk'igihe cy'amatora canke ikindi gihe kindi ugasanga urucancu rukomeje kuvugwa mu byinshi, havuga ngo rurashobora kukuza kuvyara, hari abavuga ngo rushobora kuza gutera ingorane muri kazoza. Ibyo bihuha muraheza mukabikorera ko gute? Hariho nibica mu mashengero amwe amwe aho twotanga nk'akaroko kumwigeme Zebiyangenda Kumana, we awuza abayoboke biwe kutaronswa izo ncancu, mukorana gute n'abajeje intwaro amadini n'abandi bose kugira ngo ubutumwa butange buze ari bumwe?
Murakoze. Ego muri kahise haragiye haravugwa ibihuha ngo tugakorana n'abajeje intwaro mbere n'abarongoye amashengero baradufasha cyane kugira ngo ubutumwa bwiza bariho butangwa, na cyane cyane nk'igihe tuba twimirije amasekeza nk'aya turaheza tugacisha amatangazo mu mashengero yose mu gihugu cyose kugira ngo abemera Imana abene gihugu bose bashobore kuronswa ubutumwa cy'abayoboke ba Zebiya. Nibyo, hariyo icigwa cyakozwe mu mwaka weze cyerekanye neza yuko abayoboke ba Zebiya batitabira urucanco. Aho rero turaheza tugahimiriza kugira ngo inzego zose zidufashe guhimiriza kugira ngo dusigure akamaro k'urucanco, twerekane k'urucanco uko bawe twavuga tuti kubera urucanco hari indwara nyinshi cyane rwose ubu zitakibonekeza kubera urucanco, ariko ni indwara muri kasi zahitanye abana ko urwo rucanco ruheza rukagabanya cyane umurindi w'impfu cyane ku bana bakiri bato, abana bari munsi y'imyaka ibiri ndetse mbere n'abana bari munsi batarakwiza imyaka itanu.
Murakoze cyane rwose Dr. Olivier Nije mbere kuri izo nsiguro. Ku yindi murongo wa telefone hariko André Ikadze. Turaho turashima akabazo canke intererano.
Nambaje André Kimbuka ndi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ntara ya Majyaruguru. Mu by'ukuri mwagize neza kudutumira no kuduhereza ijambo muri iki kiganiro kugira ngo tugeze ibitekerezo byacu ku batwumva, yaba abari muri Congo, mu Burundi nanga mu Rwanda. Reka nambaje umwanya wese basubiza hari igitekerezo nari mfite cyo kuza gusubira abantu no kubashishikariza gutanga uburenganzira ku bana ngo babone urukingo n'ingirakamaro. Ukuri usanga umwana ukingiwe ataba uburwayi aba afite ubudahangarwa mu mubiri we, ntabwo uburwayi ubwo aribwo bwose bugaragara kubera ku buzima bwe, usanga hari indwara z'ibyorezo, hari hari igitsike kuko umubiri uba ufite abasirikari bongereye ingufu, bongereye imbaraga. Iyo bari cyane cyane n'indwara y'imbaraga, hari ikijyanye na muzika, hari ikijyanye n'isheni, n'izindi zitandukanye cyane kandi iwacu mu karere turimo kuvugira ni ahantu hitwa Ibicuro. Umwana ukingiwe usanga ko malariya kugira ngo azabibyare ayifate ari ibintu bitoroshye, nta n'ubwo yaba indwara zitandukanye usanga ko muri yakingiwe afite ubudahangarwa bumwe budasanzwe. Ubona ko none bisaba ko bariya bantu mu kanya ubwo yavuga ngo nabonye mu mugenzi wacu muri iki gihe nanjye ku murongo wa telefone wenda niba nanjye mba ntakumbiye, kuko hari bamwe mu bigisha abantu bagasa nabo batengusha kuri iyi gahunda ngo bayemere ko ari igihugu, bakabahereza n'igisho ngo asubire kugera mu rubyaro kuza kugukosora Imana mu byo yakoze, ndetse abakera bo bakirirwaga bati ayo nta mwigisha ibintu kandi ukagira aho ashingiye, kuko igenda rihinduka igahindukana n'amateka yabo. Urabona mu minsi ya mbere umusore w'umwana ngo yarwaye yarari nakayiseru gushika n'izindi ntabwo byagaragaraga, kuko ibintu birasanzwe n'ibintu biragiye bizamuka iterambere rirakomeje n'ikiye rirangiritse. Niyo mpamvu buri wese wumva radiyo y'ikiganiro muri aka kanya nanga n'umukunzi w'ikiganiro uri kugera ko wumva ko n'ubwo bwa rwanda
urakoze umwana w'ibyingira kamara. Urakoze cyane, ugire umunsi mwiza. Urakoze kuri izo ntererano. Trust na Simeo kuri undi murongo wa telefone. Simeo Ikadze nawe.
Ego, jena alifu kibazo ili nashaka kubaza.
Duga kujambu herere hega Simeo.
Ndiye wende Bujumbura.
Duga kujambu.
Ego, ikibazo nalifu kitandere. iyo bishitse umuntu akagwara indwara imwe muri izo aba abatakingiwe birashoboka ko avugwa ku buryo itazongera kumufata mbega muri uwo mwanya arashobora guca abikingirwa ikibazo cya kabiri nacyo mbega birashika ko umuntu yaronse icyanzo zose zitegerezwa gutangwa kuri izo ndwara zisanga zikingirwa murantunga toya birashika ko umuntu yaronse icyanzo zose zitegereza gutangwa agwara
kandi yadiyo
muri icyo ayego ndacyabandanye muri icyo gihe biba byagenze gute kandi aba yarazikingiwe
urakoze kugira umusemirya Simeo
ego murakoze cyane
Dr. Olivier Nijembere murumvise utubazo twa Simeo mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura
ego reka tumushimire na Simeo ku bibazo abajije yabajije ati mbega birashobora gushika iyo umuntu atakingiwe yagwaye indwara atakingiwe ko ashobora kuvugwa ego nibyo nkuko twabivuze izi nshanjo nizo gukinga bisigura rero yuko iyo umuntu atakingiwe bikwiye ntaba yakingiwe nyine birashika rero akakwara izo ndwara ariko icyo namenyesha ni uko izi ndwara ntitwifuza yuko abantu bodushyira hagati kugira ngo bagware kuko ahubwo twifuza gukinga kugira ngo ntihagire n'umwe agwara niyo rero dukinze hariho ibice tutarabishikana naho nyine tuca tuvuga tuti nibyo utaromeje inshanjo ku rwego rwiwe ntabakingiwe bikwiye ariko no ku rwego rw'abantu bose nabo nyine ntibabakingiwe bikwiye byumvikana rero yuko iyo na cyane cyane nk'iyo tutarakwiza nk'ibice nka 80 cyangwa 85% kwijana by'abakingiwe ni ukuvuga yuko n'abantu muri rusange ntibaba bakingiwe neza wa mwana rero atacandazwe arashobora kugwara izo ndwara hanyuma agahaba yandukira n'abandi kuko murumva yuko n'abandi bose muri rusange bataba bakingiwe neza ariko iyo bishitse akagwara aravugwa mugabo ntitwibagire yuko zijya ndwara burya zirashobora no gutuma abana bahasiga ubuzima kubera batakingiwe hanyuma koko birashobora kumupfura
hanyuma iyo yamaze kugwara iyo ndwara mu gihe atarakingirwa akaja kwikingira yamaze kuyigwara ni ngwara ishobora kuzokwama igaruka kuko yari yikingiye yaratevye canke ugo rukingo rusha rutuma muri kazoza bitazosubira
angira ngo twotandukanya incanjo zimwe zimwe hariho nk'urucanjo iyo ruronkejwe ruba rugukingiye burundu ariko hariho incanjo n'ubundi bisaba ko umwana aronswa inshuro nyinshi nicyo gituma mubona nk'uwo n'incanjo zihabwa abana kuva bakivuka bagasubira bakazironswa inshuro zitatu batarakwiza umwaka mbere hariho n'urwo rucanjo rutanga ku mwaka n'inusu ni ukuvuga ko tuba turiko dutanga yamaze umugabo kugira ngo dukomeze umubiri wiwe dukomeze umubiri wiwe iyo rero bishitse akagwara tuca tumuvura nk'urwaye nk'undi wese agwaye kuko urumva ibijyanye no gukinga byose ntibiba byasenze kuko ntaba yarakingiwe icyo gihe baraheza bakamuvura nyine bisanzwe kuko aba yamaze gushikira indwara
hari akandi kabazo babagize ngo bigenda gute kugira ngo umuntu abe yarikingiye kandi akabikurikiza kuri ya myaka yose mwavuga ku mezi angahe akagaruka agasubira ku mwaka agasubira ariko nubwo urwo rucanco yaruhawe ugasanga iyo ndwara iramufasha
ego murakoze kuri iki kibazo naco ico nobamyesha cyo nuko iyo abana bakingiwe neza ku rugero rushimishije ubwa mbere na mbere hoho umwana ubwiwe abakingiwe nizo twubita mu gifaransa immunité individuelle hanyuma iyo naho ibitigiri bihagije ku rwego muri rusange ni kuvuga immunité collective muri ico gihe ni hamwe duca dusanga igihugu cyose cyakingiwe abantu ntibaheza ngo bagware ariko rero iyo byashitse tugasanga naho umwana aba yakingiwe ku rwego rwiwe icyo nise immunité individuelle ariko ugasanga muri rusange abantu ntibicandagisha bikwiye muri icyo gihe murumva yuko imunite collective ntibikwiye birashobora gushika rero umwana yaracandaza akanduzwa n'abandi cyane cyane bamwe batacandazwe nibo bashobora kumwanduza n'aba yarakingiwe ariko muri ico gihe wewe kwera aba yarakingiwe ntaheza ngo ababare cyangwa ngo arembe nka kujya kuba yagwaye atakingiwe birashobora gushika ariko ni ibiharuro bitoye cyane rwose bishobora gushika ariko naho nyine ntaheza ngo arembe acatora miteza agacakira mbere atanatevye ariho rero n'ikindi gice kigira kabiri bishobora gushika ugasanga umwana yarakingiwe hanyuma kubera ibyene navuze bya immunity collective itaba ikwiye bigashika ugasanga ariho nk'akarorero nk'ibijyanye n'indwara y'ubukango birashobora gushika n'ubucanco bwo nyine rukamutera ingorane ariko muri icyo gihe nawe ntibiheza ngo biboneke cyane rwose nk'umuntu aba atakingiwe ni majamake rero dusaba yuko ubwa mbere umwana wese yoronzwe incanco zose kandi ku gihe ariko kandi muri rusange abantu bakitabira cyane ibijyanye n'incanco kugira ngo dushikire rwa rwego tuba dukingiye igihugu cyose nibyo twifuza na cyane cyane tugakurikiza mbere n'umugambi w'umugabane wa Afurika ari umugambi udusaba yuko n'imiburiburi ku rwego rw'igihugu tuba twashikiriye nk'ibice nka 90% by'abana bose bakaba bacandazwe neza muri icyo gihe niho tuba tuvuga tuti igihugu cyose kirakingiwe n'abana bose barakingiwe
unye mugenze kugwaha urugero bwa muganga ngaho mu Burundi kuri ibyo bice 90%
ahiwacu mu Burundi ibiharuro birashimishije kuko dufatiye nko gucigwa kimwe cy'amagikorwa ku myaka 5 iheze cyakozwe mu mwaka wa 2016 na 17 birerekana neza yuko abarenga ibice 85% baronkejwe incanco zose kandi ku gihe numva yuko turi kuturegereza cyane icyo kiri cya 90%
hama ivyo 5% canke abo 15% nabo nyereka tubashemo kuko babaye 100% vyo bavyiza gusumba mwasanze muri ivyo vyigwa ari giki kibatangira
ego nkuko mubivuze twebwe twifuza yuko mbere n'ibyo bice 90% twobirenza mbere bibaye ngombwa tugashikana n'ibice 100% kuko nta mwana yotegereje gusigara inyuma ibituma nabyo ngira ngo tuje dufatira nko kucigwa twakoze mu mwaka wa 2018 cyarerekanye neza yuko hariho abana hacyari abana nibyo bataronzwe incanco ku gihe hariho mbere n'abana batabironswa twovuga nk'akarorero nk'aba bayoboke aba bayoboke ba Zebia icyo kigo cyarekanye neza yuko bataronzwe incanco mbere ntibanabyumva na gato hariho kandi rero n'iyindi migwi y'aba nkabo bita basohoke nabo nyine usanga batitaho cyane batitaho ibijyanye no gucandagisha abana
yego reka turagaruka ku bindi bya bituma icyo kibazo urese uyo murwi wafise imyemerere ibabuza kudafata incanco ariko tanze twakire Joshua ku yindi murongo wa telefone Joshua ikaze yego uherereye Joshua
yego
uherereye
Fred uherereye mu Burundi igitega
nakabazo canke intererano
sa
ni kibazo canke intererano
ni kibazo
nduga kwijamba
none nk'umwana akiri muto urya kivuka bamucandagisha tiye iminsi nga yego nico nashaka kubaza numve
urakoze urashobora kuguma ku murongo wa telefone muganga rero agacishije ko ariko twibutse ko FM z'i Burundi bazitwatse mu kurindira ko bazidusubiza Dr Olivier hariho benshi bigora gukurikirana ikiganiro ugasanga nk'ivyo mwavuze ntibaba babyumvise mu mwishura ku kabazo tukimutse ku murongo wa telefone kuko kuri FM tutariko turumvikana mu ntara ya Gitega
yego ni kwako turatumva neza mu bisanzwe nengo harimo akantu kabize
reka Dr agusubize rero ego muganga mwe musubiza Joshua kiri ku murongo wa telefone
ego nari nabivuze yuko umwana akivuka acaronzwa urucanco ubwo nyine hariho urucanco rumukingira indwara y'igituntu akaba n'urucanco rumukingira indwara y'ubukangwe izo zose rero acaronzwa akivuka hanyuma akazobandanya akurikiza ikirangaminsi nk'uko twagiye turabivuga maze kwiza kwese minusu ameza ari minusu ameza 3 minusu ku mezi 9 hamwe no ku mwaka minusu
yego murakoze cyane gose Joshua watahuye
yego na yego murakoze cyane nabyumvise yego
ubwire umuse mwiza
ego
namwe ego ejo kya Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ncuti bakunzi bacu baba dusamiye mu kiganiro tugeze kure canke abandi madukurikiye kuko tuzi ko dufite ikibazo cha FM gihugu cyo Burundi abakeneye kumva ibiganiro byacu bitandukanye byaba makuru canke ibindi biganiro mushaka kuvyumvaho ikibiraho kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu nku akaburungu com nka kino kiganiro mucamuja ahanditse muri isanga mushaka kucumva ikibiraho canke giheze mugasura kucumva cyose kugikwiye hashidi kazi nawe hashidi uratwumva
umva amahoro he yoye
amahoro uhererehe hashidi ego turakumva uhererehe hashidi turakumva twebwe
jemirenga maskati nga muri Omani
muri Omani havugwa maki muri Omani hashidi
ino na maruto ino na maruto chima chane gose ego
na kabazo changinererano
kwegeye umvaye harugwandiko twabonye udushikira no kumukuntu zenye kumuruka bumenyi mugabo ntitwamenye ungine kwa soto ugwandiko ruvuga yuko ngo atamukozi ngo dushobora kupa ibucumbura ngo yingira ngamuka mu gihe ngasinga hamuri Omani
atamukozi
akidibucumbura yinjira ino
umukozi ushatse kuvuga iki
umukozi wari wese umuntu wese ngo dafite visa y'akazi ngo narwungu ntabwo ngo adoshora kwinjira ngo kuri ngo yinjira afata ngo afatire ibihugu by'abarabu umva cyane umva twarabuze iyo rwanda rwavuye twarabuze twarabaragiye turabura na kimwe
hashidi urumva ko tugiye mu byo tutarimo mvuga ko twari mu by'incancu ariko iyo nkuru kuyiduhaye reka tuzoyikorereko
ego basi mu dumu hamagara kundi mose
reka mu buhinga bw'ivyuma tubasabe bagumane iyo nimero yawe turaza kugerageza kukuvugana nawe utubwire uko vyifashe ariko incancu ngaho muri Omani naho vyifashe gute kuko hari habarundi bariyo abenshi bagenda gukora muri ubwo buryo uri kuravuga bwa ugemeca nk'utemewe abarundi n'abanyarwanda abana bahora candagwa muri tabiri incancu
watwebwe mbisanzwe hari incanzu yonsantino twebwe umva nabanyine bimvu tutari none niho abatijya ko kiyumva twebwe ntabwo badutumira twebwe
ntibatumira gute amakuru ntimuyaronka ko ziriko ziratangwa canke umwana akivuka ntibaheza ngo bamucandage
umwana niho aracandagwa kuko barasinya incanzu z'iwabo nyine babahereza bo nyine abana babo gusa ku mezi 9 kumukusa ku mezi 10 yego
Yeah. Urakoze cyane Rashid turaza kongera kuvugana kuri ico kibazo.
Naam.
Muganga Olivier harakantu Rashid avuze kaca kantu mano babaza avuze ngo ngahanga baratanga incancu zabo ngo kumezi na meza yanaye. Buriya incancu ku isi ni zimwe. Umwana w'i Burundi uko acandagwa niko muri Amerika acandagwa niko muri Omani acandagwa uguru cancu rubari rumwe canke bivana n'igihugu cyacu cyose n'ingwara zivuga muri ico gihugu.
Ego ibijanye n'incancu dukurikiza ibyigo biba byarakozwe hama bikemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rigeje amagara y'abantu ku isi ariko rero igihugu cyose kiraheza rero kigafata intumbero mw'ubwo buryo bushobora kuba butandukanye buba bwaremejwe nicyo gituma rero mubona yuko bihora bishyirwa ugasanga rero urucanco rushasha twatanguje mu kindi gihugu ugasanga atanguje urwo rucanco ariko gushika ubu twebwe turashagira ku bana batarakwiza imyaka ibiri bashira ko mbere n'abakenyezi bibungenze ariko rero mu minsi izatuzatura uko uburyo buzaba bubonetse tuzaza turongeramo izindi canco ariko rero byose birapana n'igihugu bikavana n'uburyo ivyo nokwita opsiyo igihugu kiba carafashe muri burya bwinshi buba bwaremejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ya MS
yego murakoze cane gose Jean Longue ikaze nawe miriwe uherereye hehe hamucuduga ku
Kigali imbere aho gita ku mukuru ngubu niho ndi none numvise avuga ko hari bamwe na bamwe wenda batemera abana ko babo kuba bafata inkingo ese wenda nimba nk'umwana wenda avukijwe uburenganzira n'umubyeyi we amaze gukura wenda akaba asa ntamenye yuko izo nkingo atazibonye ese nk'umuntu wenda ukuze akaba mu nyuma akaza kumenya ko yataje kuronka izo nkingo ya subira akajya kuzifata ko tubona ko hari inkingo ziba zigenewe abana wenda bagenda bafata mu bihe bitandukanye. Ikibazo cyanjye cyarishe.
Murakoze Jean Longue ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Dr. Olivier Nijimbira Kabazo ka Jean Longue mu Rwanda.
Ego nkuko nameze kubivuga gushika ubu twebwe mu gihugu cyacu incanzo zironswa abatara ahanini abatara kwiza imyaka ibiri. Hanyuma nico gituma tuma dusaba duhimiriza yuko atamwana n'umwe yose kari inyuma, kuko nk'ibyo icyo kibazo abagije cy'uko amaze gukura yahoze akazironswa gushika ubu twebwe ntambwe ntari turashyikako. Ariko rero tugasaba yuko rero ahubwo cyane cyane twohimiriza ababyeyi kugira ngo ntibarindire ko umwana arengerana ariko nyabona aheze aronswe izo ncanco hakiri kare ko n'uburenganzira bwiwe.
Tuvuze kurengerana, urabona nk'ubu nka Jean Longue avuze ati izo ncanco ziba zihabwa umwana hama akuza akavuga ati hari incanco batampaye, hariho n'ibipimo bagushira ko umuntu agashobora kubona yuko ugura ucanco atashoboye kuronka akiri umwana canke yaruronse, yamara kurenza ko imyaka mikenya amezi makenya umubyeyi akabyuka akavuga ati wa mwana nararengeje ku iminsi 15 narengeje ku mwaka naha bari keraga muganga.
Oya, dufate ariho nk'ubu nk'umwiyinduye hariwe rusanje muri Afrika twashimye ko yemeza rimwe n'indwi hariwe amagara y'umubyeyi n'ibibondo turiko turatanga incanje kuba baracerewe. Ni ukuvuga yuko nk'ubu yaracerewe indwi imwe indwi zibiri ubu nta ngorana zazironswa. Turafatira kandi karorero nko kuri rya rucanco rutangwa ku mwaka n'inusu gusha kugira kwize imyaka ibiri tuba turabandanya turumuha atangorana
ntaba yaracerewe cyane.
Ego ntaba yaracerewe turaheza tukarumuronsa kugira ngo nawe ntasigare inyuma.
Joseph Kaze nawe
amahoro amahoro Diane
amahoro aherereye hamucuduga ku ijambo.
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Ndamutumije umutumyi wa dogiteri
arakumva.
Nanjye ndakabaza kamwe ko kumubaza ku bijyanye n'urwo rukingo ariwo bita mu kirundi ngo ni urucanco. Ese hari indwara umwana ashobora kurwara ku buryo zamubuza gufata izo nkingo zose uko zateganyijwe? Akabazo kanjye kari ako.
Urakoze Joseph mu gihugu cy'u Rwanda. Yego Dr. mikro ni gwanyu.
Yego turamushimiye. Ku bisanzwe incanco ziraronswa abana nibyo, ariko nk'iyo dusanze afise nk'agwaye araheza akarindira akabanza agatora mitende. Na cyane cyane nk'iyo afise nk'umucanwa araheza akarindira mugabo amaze gutora mitende amaze gukira araheza agaca yituwe bakamuha incanco bakamusura bakamwereka kandi ingene azobandanya akurikiza ikirangaminsi ku ncanco zikurikira.
Urumva aho ni mu gihe abagwaye muravuze ubushuhe nta yindi ndwara yo bihari canke bimwe twita allergie, kuko hariho n'imuti bavuga ati uyu muti ukawunwa usanze ufite allergie kuri amoxicillin ushobora kuvyimba bikakumera nabi. Izo ncanco zozo hariho ubwoko bumwe bumwe bushobora kumera nabi umuntu bivanye n'amaraso yiwe groupe sanguin mu Gifaransa bivanye n'ingene ameze, ku buryo habanza gukorwa ibipimo bitandukanye ku mwana imbere y'uko aronswa urucanco.
Ego incanco turashobora no kuvuga tuti ni umuti mu yindi. Iyo rero umwana afashe urucanco hariho arashobora kugira ibimenyetso ibyo tukwita dukunda kwita mu Gifaransa manifestation adverse post immunisation. Mu majambo ngira ngo yoroshe ni nka manifesto gondere nka kurya kw'imiti iyo ariyo yose. Ni nk'ingaruka mbi, izo ngaruka mbi rero kenshi imbere y'uko urucanco rutangurwa ruba rwarabanje kwemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rigejeho amagara y'abantu ku isi. Ku buryo ibyigwa biba byarerekanye neza yuko urwo rucanco atangorane nyinshi rutera. Ariko iyo bishyitse rero usanga nk'umuntu nk'umwana wamutera urucanco hanyuma akagira ubushuhe ivyo tuba tubizimbe n'abavyeyi turabibabwira birashobora gushika bamuteye urushinge akavyimba harya bamuteye urushinge ivyo turabibabwira n'ibisanzwe baheza rero bakabavura bisanzwe kuko burya insanco nyinshi ziba zarizwe bihagije ku buryo atangaruka mbi zihambaye zitera
yego kuko abavyeyi benshi bakunze na cane cane nka kera hagati mu gihugu cy'u Burundi bakunze kwinubirizo ncancu bavuga ati umwana iyo urumute yarashuha akamerwa nabi bakagira ubwoba yuko bishobora kuba byo namutera izindi ngaruka ubwo rero murabahumurije abavyeyi
ego cyane turabahumuriza kandi tukabibabwira neza n'ibimenyetso bishobora gushika tukababwira n'ingene basaba byifatamo kugira ngo bareme bashobore kubimenya hanyuma batandagisa abana atabwoba
twese na Audace nawe ubikaze
baramutse nkaramutse na Dr. Olise
narakumva
mwiriwe neza
mwaramutse
hama nagira mbaze mwiriwe
bandanya
hama mu gihugu cy'u Burundi turafite incanco guhera ku mwana avutse ubwo nyene kugera ku mezi 18 nagira mbaze Dr. Olise yuko hoba hariho izindi ncanco zibandanya atari ku mudamu yibungenze gusa bende ko sancho niba zoba zihari mu Burundi zoba zubahirizwa ko zibandanye zitangwa
uhereye gawe dance bandanye
allo
bandanye imbere y'uko ntanda kuba dutse ikindi nacho
ikindi nacho niba zoba zihari ku bantu bakuru zoba zidufasha iki sancho zambe twaramaze kubyifata
ijuga Amerika uri kuyumva gutega Audace ijuga Amerika uri kurayumva gute aho uherereye
yewe ndifunda imbiriza ku telefone
uri kurayumviriza ku telefone inyishuri uraza kwironkera ku telefone nanzi ko uri kubaza utari kurumviriza reka muganga kwishura aho uri kurumviriza urakomeza twumviriza
yego sa murakoze
urakoze ugira umunsi mwiza Audace yego muganga uri zinje imbere umwanya ni
kwa nabivuze Audace yabivuze nawe nyene yuko gushika tutanga incanco ku bana batarakwiza imyaka gushaka batarakwiza imyaka ibiri hanyuma mbere n'abakenyezi birungenze nayivuze rero yuko inyuma yaho hariho izindi ncanco tuterekanya kuzotanguza mu myaka iza ariko gushika ubu turatanguza
ngiyongo aratomokewe na hakibaza ico kibazo na cinumva ko ashobora kuba atatanguye ikiganiro kuko mwarimu yabivuze mu ntango za kino kiganiro abatwumva ari mu Burundi tuzoza turagerageza turasubiramo ubukebuke gushika ama FM yacu bayadusubije Oscar Ricardo nawe
mwiriwe neza
yego akabazo canke intererano
ingingo z'abana twebwe nta kibazo mbona bigenda neza hano mu Rwanda so nagira ngo profite dogiteri mubaze kibazo cyerekeye ubushize mwavugaga ko hari urukingo rugiye kuboneka ko kuboneza
Oscar itelefoni yawe iri kuravuga nabi uti ubushize twavuga ngo
ko hari urukingo rwo kugabanya urubyaro ku bagabo turimo ruragerekezwa mu gihugu cya Kenya ntabwo nabisobanukiye neza niba wenda warakoze cyangwa hano mu Rwanda uzagera
ibyo byavuze byavugiwe he
kuri radio
reka twumve Dr. icyo bivuga ku bwanje nibwo niho ngivyumva
narabyumvise kuko mpora mbakurikirana
urucanco atari guca burundu urubyaro rw'umuntu
oya ni ku bagabo ibyerekeye ngo n'amavuta usiga ku igitsina cy'umugabo sinzi ntabwo babidusobanuriye neza
reka duhe ijambo
Dr.
reka duhe ijambo Dr. sinzi ko aya makuru hari icyo mwaba muyazi ko muganga
oya nagiye n'ubwa mbere ndabyumva n'abandi ko ndabeshya
kuko ubundi uburyo bwo gutandukanya ibyaro harajemo incanco burya niyo haba ari ku mugore
oya aho nibaza ko ngira ngo ni ikindi cigwa
kitajyanye n'incanco n'uburyo bwo gutandukanya imvyaro gusa bisanzwe ubwo tuzosora turondere umwanya wundi n'ababinonosoye baze batubarire inosa ikaze nawe
oke cyane Diane muraho neza
turaho turashima
kwisteza kuzwe
iteka ryose ngira niko baca bishura
murakoze
yego
ndashimira n'umutumirwa ariko ndi hano I Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima aha nari mfite ikibazo nashaka kubaza umutumi ngo ese ko bavuga ngo bagabo ngo ntibashobora ngo kwiteza ingo za burundu ngo kugira ngo wenda batazagira ikibazo mbese babona ari icyo kibazo cyatuma habaho kudakomeza kubyara cyane gukomeza kwiyongera
Innocent ariko n'ubu nawe ugo mudutware mu byo gutandukanya ibyaro twari mu by'incanco
sorry murakoze
twari mu by'incanco ngira ngo mwutandukanye ko incanco nkuko docteur habivuze bitandukanye n'ubwo buryo bwo gutandukanya ibyaro
ya murakoze cyane kunkosora ni byiza burya urukingo iyo umuntu aruhawe hari ikintu hari indwara nyinshi zishobora kumurinda nta kuntu rero buri wese nyine yagakwiye kumva yuko incanco ari ingirakamaro kuri buri muntu wese murakoze cyane rero nkaba niyo ntererano nari mfite
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda
yego namwe murakoze namwe
yego muganga turiko turasa nk'abagereza guherahiza kino kiganiro tukivugana hagati mu kiganiro mwari mwavuze ibintu by'uko ivyigwa mwakoze mwasanze 85% kwijana by'abana baracandaze mu gihugu cy'u Burundi muri ivyo mukivuza yuko mwoja kuri 90% ariko bishobotse mukanarenza mu byo mwatubwiye nk'intambamyi harimo idini gusa hari ibindi byo babibera intambamyi chancho kubana atari idini ry'ababyeyi babo
ego murakoze ego mu kigo twakoze mu mwaka w'2018 twasanze hariho n'ibindi bituma na cyane cyane twasanze yuko iyo inyigisho zitatangwe bikwiye bishobora na byo birimo bituma hari abana batahita ngo baronze incanco mu gihe cyangwa imbere ugasanga ntibazironkejwe hakaba n'ibindi rero dusanga hariho ngira ngo nk'ibijyanye n'aho umuntu asanzwe abaye tukabona yuko hariho nk'abana usanga baba kure cyane y'amavuriro bigaheza bigatuma bataronzwa incanco aho rero nongera kubimena navuze yuko hariho rero n'iyindi migwi ibanye n'ukwemera kwa ibyo bemera navuze yarya abayoboke ba Zeria n'abandi bita abasohoke dusanga bo batitabira na gato ibijyanye no gucandagisha abantu
hanyuma ikibazo cy'uburyo ntikijamwo incanco ni kwa gusa ngo mugihe cy'u Burundi
ego mu gihugu cy'u Burundi incanco zitangwa kuri gusa ariko tuvuze ko zitangwa kuri gusa ni kurya zigenewe nayo ubundi bwo ziragurwa kuko leta iratanga amahera menshi cyane rwose kugira ngo ziboneke yifashishwe n'abasanzwe bafasha u Burundi
ariko ku mwana wese yaba uwifise yaba utifise urucanco aruronswa kwa gusa
yego cyane yego cyane
no ku mavuriro yigenga cyangwa ni ku mavuriro ya leta
hose haba amavuriro ya leta cyangwa amavuriro ajya bita confessionnaire yegamye amasengero cyangwa ku mavuriro yigenga aba atanga urucanco hose zitangwa kubuntu kubana
ndumva ntacye twaziye ku mwana yo kwimura urucanco ngo nuko abavyeyi biwe badafite amafaranga turase na Boniface kuri ndi murongo wa telefone Boniface cards
murakoze cyane
muherereye
mu Rwanda Nyamagabe
kabazo canke intererano
icyo nabazaga ndumva bakigarutseho cyane ariko nashima kubwo icyo kiganiro cyane cyane abavuze ko n'abadafite ubushobozi bageraho rwose nabashimira cyane
urakoze ugira umunsi mwiza
yego nawe
hanyuma hariho imirwi itandukanye gamuganga Olivier kera cyangwa ngira ngo naho mvuga ngo kera nko mu myaka 5 iri inyuma yakomeje kuza imbere mu batitabira incanco gusomba aho onye twovugamwo nk'umurwi w'abasangwa butaka byifashe gute muri kino gihe
murakoze ibijanye n'abasanga butaka mwico cyigwa cyarekanye neza yuko hariho uburere bwinshi twasanze mbere abana barusunjanje neza ariko hariho kandi n'utundi ture tumwe dusanga bibanye nuko batabaronkeje inyigisho bikwiye dusanga ari abana bataronkeje incanjo nk'abandi ugasanga baciri hagati ariko muri rusange twasanze icyo kiba kirekana neza yuko abasanga butaka baronkeje inyigisho baritabira neza cyane ibijyanye n'ubucanjo n'ubucandaraga
yego aha turiko dusa nk'abasozera sinzi ico mwubwira impande zose baba abavyeyi baba abari mu gisata c'amagara y'abantu bakira abo bana baba n'abandi bose mufatikanya kugira ngo urucancu ruzorinde rushikira umwana ahereye hose hava mu gisagara no hagati mu gihugu
murakoze ego twebwe ngira ngo ndikashakaba nakanya ko gutera kamo abo bose basanzwe badufasha cyane cyane duhere ku burere bw'ubuvuzi basanzwe badufasha cyane kuko burya twebwe ibijyanye n'incanjo biri mu bikorwa bya misi yose bikorerwa mu mavuriro na cyane cyane amavuriro mato mato turaheza tugasaba yuko kuko baraheza nibo baronsa inyigisho bajya bakira abantu ku munsi kugira ngo babafashe baronsa inyigisho ibijyanye n'ingene bakira umuntu ingene bamutunganiriza neza ku gihe kugira ngo ntihagire umwana n'umwe yohava agenda ataronka incanjo kandi hageze nimwe twita mu rurimi rw'igifaransa les opportunités manquées turaheza rero tugasigura yuko nk'umwana nahabaje azananye n'umubyeyi umubyeyi aje mu bindi baheza bakamubaza umwana imyaka yiwe bakamubaza yuko yaronkejwe urucanjo basanze ataronkejwe bikwiye bagaheza rero bakamuha incanjo aba ziba zigeze kugira ngo azironse hanyuma ababyeyi nabo tukabasaba rero yuko ego kujukira ibijyanye no gucandagisha abana ntihagire ubuvyirengagiza na cyane cyane hariho agatabo ikaronswa umukenyezi kuva yibungenze gushika imbere yari yibarutse kagaheza akakoresha gushika umwana ashika imyaka itanu abwo ataburira karafata cyane rwose umubyeyi kugira ngo kaze karamwibutsa amatariki yageze kugira ngo ntahave acerego cyangwa ngo asibe gucandagisha umwana abwo gatabo tukabasaba yuko bakabungabunga bakaza baragakoresha kugira ngo kaze karabibutsa iyo hageze ko umwana bamujyana kumucandagisha
kandi ako kamo kagategwa impande zose ko muri kahise bakomeje kuvuga ko na rimwe mu bituma umubyeyi ashobora gucika intege mu gihe aba ari muri byinshi ari kumenga icyo gikorwa cyahebe wabafasoni gusa abashingantahe nabo bagasa nk'aho umenga nibasinda ibibazwa ku ncanco z'abana
ego murakoze cyane rwose muravuze ikintu gihambaye cyane abagabo burya muri rusange n'ibyigwa byarekanye neza kusanga kenshi batashotse bitaho cyane ibijyanye n'amagara y'abana mbere amagara yabo batunze turabahimiriza rero yuko bokwitaho ibijyanye n'amagara y'umuryango muri rusange ariko na cyane cyane ku bijyanye n'urucanco bagafasha kuko twasanze nk'iyo umupfasoni yafatiriwe cyangwa agwaye muri icyo gihe n'umwana naheza ngo bamujyane kubaronka incanco aho rero ni ukuvuga yuko aha ni rwa ruhara rw'umuryango umukuru w'umuryango muri rusange kugira ngo nyabuna umwana biteho amagara yiwe biteho ibijyanye no gucandagisha umwana
ego Dr. Olivier Nijimbere muramutswa umugambi w'UPV programme élargie de vaccination mu gihugu cy'u Burundi ujeje vy'incanco mwakoze cyane gose kuri kano kanya mwahaye ijwi ry'Amerika ejo nitwongera kubitura muzotugamburukire nk'uko mwabikoze
ego cyane turabashimiye namwe kuri kano kanya mwaduhaye n'ikindi gihe nimwasubira kudutumira tuzaza twitane
murakoze cyane rwose Dr. Olivier Nijimbere Jenerine ndemesheje muri sanga rino munsi na Lidiane nahazwe nafatikanije muhinga bw'ivyuma na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma na ingenieur habari kumwe mwakoze nshuti bakunze kudutega amatwi abatereye ivyumviro namwe bwe mwakoze ikiganiro cyose mushobora kongera gusubira kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Rwanda Washington DC birakomeje akaririmbo ni umwana n'umutware na Ka François Xavier Ngarambe
bagasiga maguta abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kiro